iyo mwumviriza ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamirira ni Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mu Burundi ni kumirongo migufi kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu I Kigali na FM 93 n'ibice bitatu I Karongi muri Uganda mutwumvira kuri Voice of Muhabura kuri FM 88 n'ibice 9 I Kisoro mwiriwe nshuti zacu muri kumwe na Fidel Niyongabo n'umwanya w'ikiganiro muri Sanga
Muri Sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gitagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Inama y'abashikiranganje bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru bo mu bihugu 20 bitunze n'ibiriko biratera imbere kurusha ibindi ku isi ntibashoboye kumvikana ku itangazo risozera iyo nama yabo yabereye mu gisagara cha Cape Town muri Afrika y'Epfo hagati y'itariki ya 26 n'iya 27 y'ukwezi kwa kabiri k'uyu mwaka w'2025. Incamake y'iryo tangazo yanditswe na Afrika y'Epfo yakiye iyo nama yashimikiye ku vyerekeye kugwanya ukwiyugarana kw'ibihugu mu vyerekeye ubutunzi n'ubudandaji. Iyo nama yabaye mu gihe ibihugu bimwe vy'ibihangange biri mu Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubwongereza vyahagaritse canke vyagabanije imfashanyo bitanga mu makungu. Umushikiranganje ajejwe ikigega wa Afrika y'Epfo Enoch Gondwana yavuze ko atanejerejwe nuko iyo nama yananiwe gusohora itangazo rihuriwe ko n'ibihugu byose bigize umugwi 20 wa event inama y'abashikiranganje bajejwe ikigega n'abayobozi b'amabanki makuru b'ibihugu bigize umugwi G20 yaranzwe no kutayitaba kw'abashikiranganje bajejwe ikigega b'ibihugu bya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubushinwa, Ubuhindi, Canada n'Ubuyapani. Iyo nama yabaye kandi mu gihe abandanya kuba ukutumvikana ku vyerekeye politike n'ubucuruzi, intambara ibera muri Ukraine n'uburyo bwo guhangana n'ihindagurika ry'ibihe. Kuba abategetsi bari muri iyo nama batashoboye kumvikana ku itangazo risozera bivuze iki? Akamaro k'inama nk'izo n'akahe, cyane cyane ku vyerekeye umugabane wa Afrika? Nibyo tuvuga mu kiganiro muri Sanga. Twatumiye umushingantahe Zenoni Chainzi, umuhinga mpanuzi wa jambo ku bibazo vyerekeye politike n'ubutunzi ari mu gisagara cha Toronto mu gihugu cha Canada. Aratubwire ko yibaza ku kamaro k'inama z'umugwi G20 bifatiye ku iherutse kubera muri Afrika y'Epfo. Mutumire ndabaramukije.
Amahoro neza Fide.
Iyi nama iheruka y'abashikiranganje bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru y'ibihugu bigize umugwi G20 yabereye mu gihugu cha Afrika y'Epfo muri iki gihe arico kiyoboye uwo mugwi G20 itashoboye kumvikana ku itangazo risozera. Ku bwanyu bivuze iki?
Bivuze ibintu bitari bike, ariko imbere yo kushikira kuwo musozo bari gusohora tubanze turabe abayitabye n'abatayitabye. Abatayitabye n'ibihangange ku isi: Amerika, Ubushinwa, Ubuhindi n'ibindi bihangange, n'Ubuyapani n'ibihangange ku isi, cyane cyane mu vyerekeye imigenderanire yabyo yo guhanahana ibidandazwa. Nibo bateye imbere kurusha ibindi byose ku isi kandi ntibitabye iyo nama. icyo nicyo cya mbere ku bwanjye gikomeye abatitabye. Ni kuki batitabye? Basanze kuri bo iyo nama kubure atacyo yobungura, kuko iwabo icyo bunguka nicyo kimuri, nicyo kibamurikira icyo bakora. None rero bakuru bakuru ibihangane birongori muri bibyuhana hanye bw'ibidandazwa ibitabye. Icyo nicyo cya mbere ku bwanjye gikomeye. Icya kabiri, abayitabye nabo ntibumvikanye kandi bayitabye kandi bayitabiriye. Kandi kumbure umuntu agira ati abo bayitabiriye baraza kwiyumvira kujya hamwe kwiyegeranya, cyane cyane babonye abasibye. Siko byagenze rero,
hanyuma
abaje ntibumvikanye. Ku ijambo ry'ugusozera banze ngezaho,
kuba ibyo bihugu naho bitarungitse ababiserukira ku rwego rwo hejuru bararungitse ababiserukira ku rwego rubayabaye, hari ico byo bivuze ko bakiyiha agaciro inama nk'iyo y'umugwi G20?
Ku bwanjye mu by'ukuri ntibayitabye kubera ko batayiha agaciro gakwiye. Basanze atakamaro kuri bo. Bati rero ko turi muri yo, naho turi muri yo ntitwosiba rwose ngo ture n'uduserukira. Ariko uyu tuza kurungika kuduserukira n'umuntu asanzwe w'umutumwa, asanzwe mu byo yari ajejwe n'ubundi. Maze rero ego baje, ego bitabye, ibihugu byitabye, ariko byarungitse abantu bo hasi, barungitse ibi bihangange bikuru bikuru bishobora gufata ingingo ibihugu byabarungitse biyikurikiza. Oya, bafashe mu by'ukuri abantu bato bato kabururerezi niko ndabifata. Maze rero muri icyo gihe bica bigira ingaruka kuri abo biyitabye kumbure ku rwego rwo hejuru, kandi noneho nabo bitabye ntibumvikanye. Eshe abitabye ku rwego urwo ari rwo rwose iyo bagira bati mva rero twumvikane, tuname rimwe, dushinge ingingo imwe, dusabe abatari ngaha ko boyikurikiza, none urumva nabo byabagoye, bigora abagabo.
Igihugu
gikomeye muri iyi nama nkuyemo imbere y'uko mbere turaba twinjira mu mizi, icya mbere ni icyo abatayitabye n'ibihangange ku rwego rw'ibihangange. Ego bitabye ka gihugu, ariko abo barungitse byerekana ko badaha agaciro kanini iyo nama yitabwe mu rwego rwa G20.
Kuba Afrika y'Epfo ariyo muri uyu mwaka w'2025 yakiye uwo mugwi G20 w'ibihugu bitunze biteye imbere n'ibiriko biratera imbere kurusha ibindi ku isi, kuba ari Afrika y'Epfo yakiye iyo nama ariyo izoba iyoboye uwo mugwi muri uyu mwaka w'2025, hari ico vyoba byagize ku kubona bamwe muri ibyo bihugu by'ibihangange batarungika abategetsi bo ku rwego rwo hejuru ku bwanyu?
Ego, ibyo nabyo rero haca hazamo akari kumbure aho Afrika y'Epfo hari aho kumbure idahuriza n'igihangange mu bihangange Trump uyarongoye Amerika ubu turiko turayaga. Maze rero byatumye Afrika y'Epfo niyo yarongoye inama. Maze uyu Donald Trump arongoye iyo nama ya G20 yagize ati yewe ntawende ugika muri kiriya gihugu ku serukira kubera akari gahitiye ejo bundi batase kuko Afrika y'Epfo yahagaze igasaba ko Israeli ayifatira ibihano mu kurwego rwa mpuzamakungu. Maze rero kubera imigenderanire mukuru wa Amerika afitaniye na Israeli yaciye atata rwose na Ramaphosa umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo. Amatati rero yabo imbere niyo yatumye Amerika idashaka na gato kugenda muri iyo nama. Ibyo rero nabyo bikaza byongera ku bindi. Murabona umushingantahe arongoye Amerika ubu avuga ati yewe umuntu arwanya Israeli arangwanya yewe kitira kandi ubucuti budasanzwe na Israeli ndayishigikira kandi niko byanye. Hanyuma Ramaphosa nawe akavuga ati twebwe ntidushobora kwemera ibyo Amerika iri kurakora.
Hanyuma
politiki yaje yinjiye mu byo kudandaza imigenderanire ya Amerika ifitaniye na Israel ntabanduka ntikenerwa ni ngombwa ku isi nzima. Maze Afrika y'Epfo ikagira iti nacyo ntitubyemera iyo migabo kuwundi, ariko Afrika y'Epfo ntishobora kwigereranya na Amerika.
Hanyuma kuba Afrika y'Epfo yari ifise icyizere mu kwakira iyo nama y'abashikiranganji bajejwe ikigega b'umugwi G20 ko yari guremera ibihugu bitunze gukora kurushiriza ku vyerekeye ugutorera inyishu ibibazo nka hindagurika ry'ibihe, gufasha ibihugu bikenye mu kuvyoborohereza amadeni, gutunganya gushasha inzego mpuzamakungu zitanga amadeni z'amafaranga. Muri ivyo bibazo byinshi Afrika y'Epfo yarize kuko izobishyira imbere bigashobora kumvikanwa ko mu itangazo rya nyuma nk'uko vyibonekeje rero nta mwumvikano wahabaye. Mubona ibibazo nk'ivyo bikomeye bihangayishishije bihagarikitse umutima amakungu, ivyo bihugu bitavyumvikanye ko mubibona gute cyane cyane uburemere bifise ku bihugu bikenye na cyane cyane ivyo ku mugabane wa Afrika?
Ugize neza cyane kumva ikibazo n'inkora mutima kuri twebwe ku bihugu cyane cyane ibihugu bya Afrika, ariko tubitegere iyi nama yari ifise Afrika y'Epfo igira iti twebwe twari twiteguye kugira ngo dushikirize mpuzamakungu ibibazo nka bitatu. Icya mbere na mbere ni ukugerageza gukingira isi niyo nyubakwa yacu twese turimo, iterezwa kuyikingira. Umuntu ari mu nzu yiwe ariho harara abana biwe, ariho harara abiwe bose, ari hazye yuburaro naho kuziko, hanyuma ntahakingire ntahafate neza ntahakubure ku buryo atacyononekara, ku buryo atakintu na kimwe cyonona muri iyo nzu. Wewe ukaza ariho urara ariho uzeye uburaro n'uburamuko niho uryama amasaha ngahe ku masaha 28 niyonzu niyo yakubonye uri uruye iyo utegerezwa kwifata neza iyo nzu yose tubamwo twese biremwa byose twebwe ibiti byose ibikoko byose dutegerezwa kubikingira yose tukayibamwo neza twese hariho rero abagira bati mwebwe ibyo muvuga ntitubiyemera muvuga ko hariho amahinguriro menshi ya petroli akarorero yonona ibinyabuzima twebwe ibyo mubikuremwo twebwe turabandanya umugambi umurindi twamye ko ibyo bitoro noneho rero tugiye kongereza twive inyuma twive imbere maze ibitoro noneho aba aribyo dushora imbere y'ibindi byose abandi bati nyabura hindura mugiye kuroga isi yose batijyana iyo wari turanda urumva iyo ntibari kumwe cya kabiri gufasha amakungu ni ukuvuga gushyigikira amashyirahamwe mpuzamakungu yose afasha ari mu rwego urwo ari rwo rwose ari amagara ari ibifungurwa ari kwigisha UNESCO ari ibintu byose ayo mashyirahamwe yose mpuzamakungu afasha cyane cyane ibihugu biri mu majyambere turebe bavuga ati ibyo byarashaje twarafashije bikwiye kuva uno munsi ndetse umunsi uri kubibwira kubita OMS kubita UNESCO kubikuramo kandi buno nyenega ntibiriza mu mwana w'abantu ngaho rero iyo ni inshuro ya kabiri cya gatatu gufashanya hagati y'ibihugu bitunze n'ibidatunze Trump avuga ati jewe sinzagufasha utifashije jewe sinshaka gufasha nshaka kudandaza mpaguhe ifaranga ndaguhe irindi idorari ndaguhe irindi Trump avuga ati jewe ndi umudandaza jewe sinaje gufasha abagowe n'abarira n'abarwaye n'abatagira icyo barya oya ntujye kudandaza idorari kubindi gusa mubimenye maze rero murumva iyo nama yari yagira iti reka noneho dutera akamo n'akaryo turonze keza turi muri Afurika y'epfo dutera akamo ibihugu dusangiye gupfa no gukira ku isi byirinde kuhonona byirinde gutongana byirinde aka kayabagu bafise ko kwigarurira ubutunzi bwose
murakoze
yaho rero niho ibintu bikomeye biri nico gituma Trump na Ramaphosa badashobora kumvikana
murakoze umutumire wacu wundi yaregize ibibazo twari twagize ibibazo ku telefone ariko twamuronse Onesphore Minani ukurikiranira hafi ivyerekeye politique ukaba uri mu gisagara cya Dubima muri Afurika y'Epfo watubwira uko muri rusangi abanyapolitike n'abanyagihugu bakiye irangira ry'inama y'abashikirangano bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru b'umugwi G20 aho batashoboye kumvikana ku itangazo risozera iyo nama bavyakiye muri rusangi gute abanyapolitike ngaho n'abanyagihugu
cyane kurutumira no kutwakira muri kino kiganiro muri make ino nama yagenze nk'uko byari bitegekanijwe kuko abaserukizi b'ibihugu byinshi nk'iwe mu gice cya nyuma cy'ibijyanye na finanse abantu benshi ntibayitabye bamwe bagiye batumira abandi bantu babaserukira mugabo abantu abateza kuyita ba nyabyo benshi ntibayitabye bamwe bagiye batanga imvo bavuga yuko bafite ibindi bisanzwe bafatiriye cyane cyane nk'abava mu bihugu biteye imbere ni mu bihugu bya Buraya ivyo byaratumye abanyepolitike bonga ngaha muri South Africa babibona ukundi kuno hamwe babibonyemo boycott kuko ubwa mbere iyi nama yari ibereye ku mugabane wa Afrika hanyuma abanyagihugu nabo si bafatiye benshi ku byo bavuga bashikiriza bafatira baraje ku migenderanire iri hagati ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Afrika y'Epfo ku migenderanire yabo iriko igenda itosekara bafasha babona yuko umenga hanini hanini n'imbo za politike zatumye iyi nama itagenda nk'uko yateza kugenda nk'uko watanguye ku gice cy'ikirize imbere yanjye ariko abivuga hanini hanini hari ibyo batagiye bumvikana ko cyane rwose ku bintu bijyanye n'ihindagurika ry'ikirere rero muri make novuga ati kuba iyi nama batayikaze cyane rwose nk'uko bateza kuyigira ama ntibahurize ku bintu hakaba ni nko kugukata amafounding no kuvuga imfashanyo zatangwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bice bitandukanye nko muri Nations Unies n'izindi zaza direct kuri Afurika y'Epfo ivyo byaciye bituma bibonekana yuko hazoba ingaruka zitoroshe kuri Afurika y'Epfo na cyane cyane no ku bihugu bya Afurika.
Murakoze. Tuza ku mirongo ya telefone dufise Bonaventure, uratwumva? Allo Bonaventure? Bonaventure uratwumva?
Ego ndi ku murongo.
Uri hehe?
Ndi mu Burundi mu ntara ya Makamba muri komine Mabanda.
Ufise ikibazo cyangwa icyumviro ubishikirize?
Ufise ikibazo?
Mugishikirize.
Nashaka kubaza kubera iki none ibyo bihugu bikize bitavuye bishika ku mwanzuro nyezi na igihe byari muri Afurika y'Epfo kibazo kijyanye n'ubukungu.
Murakoze. Mwarangije?
Ego.
Murakoze, ndabashimiye. Yari Bonaventure amugomwe ishura Onesfo.
Ego, arakoze kuri icyo kibazo abazize. Ndibaza yuko hanini hanini ingaruka mbi ibi byose biriko bitera nuko urabona nko ku bintu bijyanye no guterera mu bibazo bijyanye n'ubutunzi no kugira ngo icyo kibazo kijyanye n'ihindagurika ry'ibirere kuko hanini hanini nicyo iyi nama yari ihagarariye ko n'ukuntu ibihugu byo muri Afurika bifite amadeni Bank Mondiale byo tezurirwa kugira ngo amadeni amwamwe agende aravaho ayandi agabanirizwe inyungu bategereza kwishyurana. Jewe ndibaza yuko hanini hanini urabona ko nko ku mugabane w'Uburayi bivanye n'intambara zimuri ziri hagati y'Uburusiya na Ukraine byaciye bituma focus ni ukuvuga umwanya munini byabonekanye n'uko bariko bawushyira kuri ziriya ntambara baze nko ku mugabane w'Uburaya babona yuko umenga kubera bari bafatikanije n'urugamba na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuva intwaro zihindukiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kandi Leta Zunze Ubumwe za Amerika nizo zari zifise uruhara runini ku bintu bijyanye n'ubutunzi mu guterera mu bisata byinshi kugira ngo ibintu imigambi y'iterambere igenda neza. Ubu rero Leta Zunze Ubumwe za Amerika zikaba zibonekana yuko ziriko zikuramo akarenge. Ibyo byose byaciye ni ibintu byaciye bituma iyo migambi myinshi yari yategekanijwe n'iyo yarizwe mu nama zaheruka imera nk'iyisubiriye inyuma cyangwa itagenda ku muvuduko yari isanzwe iriko.
Ndabashimiye. Jeve nawe nyene araduteye akamo ku murongo wa telefone, uratwumva Jeve?
Ndabumva.
Jeve uduteye akamo uri he?
I Bujumbura mu Burundi.
Ufise ikibazo baza batumire cyangwa icyumvira ishikirizo bishikirize?
Bo, mwari kumanza mukabaza batumire kugira ngo cenza gushikiza icyo mbaze ikibazo.
Ndakubwira batumire amazina yabo?
Ego.
Hari umushinga ntaye Zenoni Chenzi numuhinga mpanuzwa jambo kubibazo bijanye na politike n'ubutunzi ari muri Canada hamwe na Onesfor Minana kurikirana hafi vyerekeye politike ari mu gisagara ca Durban muri Afrika y'Epfo.
Ego anima murakoze cyane jewe ikibazo nashaka kubaza muranyumva?
Ndabumva muje kwiduge kwijamba.
Ikibazo nashaka kubaza ni na cyane cyane ibyerekeye ibibazo biriko biraba haba siritse ku mugabane wacu wa Afrika. Iki kibazo kiriko kiraba, urabona ko impunzi zitari nke ziriko ziraza haba siritse ngaha mu Burundi ndetse no mu bihugu bibanyi. Je nashaka kubaza mbega none n'uruhe ruhara bariko baragira ngo kabisa kino kibazo gihagarare, kuko ni ibintu biriko biratuma wanashima bisubiza inyuma iterambere haba muri bino bihugu by'iwacu, no kuvuga ibihugu byo muri Afrika. Kandi blema iyo umubanyi atamerewe neza nibazana n'undi ko atota aryama ngo aryoherwe. Mbega none n'uruhe ruhara bariko baragira kugira ngo kameme habe amahoro n'umutekano, kugira ngo Afrika twumve ko itekanye imerewe neza, hanyuma tujya ku bikorwa by'iterambere duhiganywe n'iyindi migabane yaba ya Burayi cyanke umugabane nka Amerika n'iyindi.
Aba muvuga ngo inike bariko barakora mugomba kuvuga bande?
Ndiko ndavuga wanashima abo batumire dufise uno munsi bajejwe ibibazo bya politiki.
Murakoze.
Ego
mwamwishura mushinga ntahe ni Chenzi?
Ego nagira ngo ndamutse Gerve abi Bujumbura avuze ati turafise ikibazo muri iki gihe, yanamutegereye ati turafise ikibazo cy'abariko barahunga irya nino, hari abahungira mu Burundi, hari abahungira hari abarundi kumbe nabo bariko barahungira n'ahandi. Ati iki kibazo n'ikibazo gikomeye, ati none abo dusangiye gupfa no gukira ari ababanyi, ari abari kure yacu, ibyo byose dusangiye gupfa no gukira, none iki kibazo ntibo dufasha tukagitorera umuti? Umenga nicyo yabajije. Nagira Gervais ndamu abari ikibazo cyiza cyane kandi cy'ukuri kandi kiriho. Umubanyi niwe muryango uniko abasoko niko batwigishije, nibyo kandi dutekerezwa kugerurira abandi. Iyo ni impamba badutekere abasokuru bacu bati wa mwana we utegere ko wewe uwo musangiye amaraso siwe mu by'ukuri muvuka, ariwo muvuka nurya musangiye aho muvoma, nurya musangiye uburagiro, nurya mwegeranye, nurya muhana urubibe, urya umubanyi niwe muryango. Mwene wanyu kumbure ari hakurya y'uru, mwene wanyu kumbure ari mu kindi gihugu, uyo ntazogutabara, uzogutabara n'uyo urira akumva cyangwa akarira ukumva. Nicyo batwigishije kandi baragishimikiye ko kandi karatwubakiye Burundi. Ubu rero abarundi uwo mugani yondera abasokuru badusigaranye iryo ragi basa n'abaryirengagije. Abambere na mbere bategerezwa kuvuga bati umubanyi niwe muryango, ni twebwe ntidusunagure rero uyu mubanyi tubana ngo nuko ari umuhutu, ntidusunagure rero uyu mubanyi tubana ngo nuko ari umututsi. Maze rero akabi kabyo iwacu twaze twivure, twaze twebwe nyine twisubire ko turiko turisamburira ko kandi si byubu, twari dukwiye gutegera no kwiyumvira iragi abasokuru harya bubaka u Burundi bakabubaka bavuye birya nino. Abubatse u Burundi ntibasa, ntibavuye hamwe, ntibaturutse hamwe, ntibasangiye amaraso, ariko barageze ahantu bagira bati igikuru si gusangira amaraso, igikuru ni gusangira ugupfa no gukira. Umubayi inzu yiwihiye ntagiye kwizina yanjiraka, umubayi atagira agacanwa kamuhe, atagira kabuto kamuhe, ejo nawe uzomukene.
Murakoze.
Ejo nawe uzorira neza ukube. Icyo cyari icyo bubakiye ko ibihugu no mu migenderanire n'ibindi bihugu n'uno munsi iryo jambo twari dukwiye kuryibuka ndetse tukaryigisha n'abandi. Ega hari abaryibagiye.
Murakoze.
Iryo ni ingabirano idasanzwe Gerve dushaka gukira, tubanza kwikiza twebwe nyine kwikebuka, abandi bakaza batubirira kuko nibaza baza kurondera inyungu, nibaza kudufasha gusubiza hamwe.
Murakoze. Ndashaka mbaze Onesphore Minani, kuba Afrika y'Epfo n'umuryango n'ishyirahamwe ry'ubumwe bwa Afrika vyaremerewe mu mugwi G20, nikiye cizere vyari vyavyuye umuntu afatiye kubiriko birabo ubu, nikiye kumbura ico cizere gishobora kuba caragabanutse ku Banyafrika?
Urakoze cane kuri ico kibazo. Ico kibazo ndaza kucishura ndongere mperere no ku mbishure muri make ni kuvyo umushingantahe yabazize. Muri make kubona Afrika y'Epfo hamwe n'ubumwe bwa Afrika bari baremerewe bakinjira mu muryango wa G20 byari bifite akarusho kanini kuko Afrika muri rusange icigira ijambo ikongera ikagira n'uruhara rwo kugira ngo na cyane cyane ibibazo mu by'ubutunzi no muri politike umugabane wa Afrika bikamenyekana, hama bikongera bikigirwa hamwe n'ibindi bihugu bikomeye kugira ngo ibibazo bimwe na cyane cyane byinshi muri kino gihe bishobore gutorerwa umuti. Hanyuma nonge kugaruka ku bijyanye n'ikintu coba kiriko kirakogwa kugira ngo indyane z'intambara zi muri Afrika zongeye kwaduka kugira ngo zitorerwe umuti. Je novuga nti muri make African Union ariyo umuryango w'umwe bwa Afrika, nabona ko bari bakwiye gukoresha kano iyi opportunity bari baronse yo kuba bari mu mugwi wa G7 na cyane cyane mu gufata mu minwe ibibazo bihanze Afrika, na cyane cyane turaze intambara ziri muri mu buseruko bwa Congo ziriko zituma impunzi z'Abanyafurika zongera zigurira ziza mu bihugu bitandukanye, zongera zigatandukira no ku mugabane wa Afrika kugira ngo ibyo bihugu bigire kugira ngo izo ndyane zigabanuke, kuko ugiye urumviriza hirya no hino amakuru avugwa intambara yo muri ya Congo
mu buseruko
bwa Congo imaze kuboneka yuko ni nk'intambara ya Afrika, kuko nubwo itarimo ibihugu byinshi mugabo urabona bimaze kuvugwa yuko u Rwanda rufite mu ruhara, Uganda bumaze kuvugwamo, Congo nayo ubwayo iri mu ntambara, Afrika y'Epfo nayo bamaze kwivugamo ko yarahaburiye abasirikare, u Burundi uko bica bibonekana yuko yamaze kuba intambara ya Afrika. Rero tubona yuko Afrika umuryango wa Afrika Africa Union igomba kugira uruhara runini rwo kwiga ayo matati, bakaraba inyanduruko y'amatati, bakaraba ukuntu ayo matati yoshobora guhagarara bidaciye bidakoreshejwe n'inguvu za gisirikare, nk'uko umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo Cyril Ramaphosa yabishikiriza akavuga ati umugambi wariho na cyane cyane muri kino gihe wari uko kugira ngo inkoho umunwa w'inkoho uhagarike, umunwa w'inkoho bawuzibye kugira ngo Afurika ibashe gutera imbere, kuko iyo muri Afurika habaye agahengwe abakigihe gito hakongera hakaduruka
akaduka intambara hirya no hino rero ndibaza yuko urabona ko umugabane wa Afrika ibihugu byinshi byatangiye gufatira ibihano u Rwanda bagwagiriza yuko rufite uruhara mu ntambara ziri muri Congo nubwo u Rwanda nago rutabyemera ariko jewe ndiko ndarabira hafi ku bibazo bya politiki na diplomasi umenga Afrika isani yasinziriye kuko ugiye kuraba aho ibihugu byo ku mugabane wa Burayi na Amerika arizo bitangura gufata ingingo kugira ngo barabe yuko botorera umuti ikibazo cyo mu cha Afrika mbona yuko Afrika yoyo Uganda yari gutangura kuba yamwe kuko niyo yegereye ibyo bihugu birimo inoreka nibo babibona nibo banabiganira kenshi bagafata icyemezo cyo tuma kandi bitonze bahagaze neza bagafata icyemezo cyo tuma zijya ntambara zitarandagata zitaba intambara zirezire zijyamo n'ibindi bihugu byinshi kugira ngo zizabe zifata igihe kirekire guhagarara kugira ngo Abanyafurika ntibabandanye bahunga hari benshi nyabona kugira ngo imigambi yo kwiteye ko yo guteza imbere Afrika aba ariyo iza imbere y'ibindi cyane rwose rero aho bicayibonekana yuko indongozi za Afrika n'abarongoye umuryango w'ubumwe bwa Afrika ko bagomba gufata iya mbere gusumbya abandi bari ku wundi mugabane w'isi bakaraba ukuntu bogira icyo bakoze kugira ngo intureka ziri mu buseruko bwa Congo zihagarare zitazinze gushika kure kugira ngo bitume Afrika yongera iguma yinjira mu bukene ubuniniya cyane
rwose
muri kino gihe ugezemo.
Murakoze tugaruke ku mirongo ya telefone. Emmanuel aratwakuye. Emmanuel uratwumva?
Ndabumva. Nitwe dukuri Emmanuel ndi Kigali mu Rwanda mu karere ka Kicukiro.
Ufite ikibazo ubaza icyumviro ushikirize.
Icyumviro jyewe navuga muri rusange na Afrika yacu jyewe mbona ukuntu bimeze Afrika yacu itagifite abayobozi dushobora kubona bafata ibyemezo bikomeye nabo twari dufite urugero nka Magufuri Robert Mugabe aba nabo n'abayobozi bafataga ibyemezo byahinduraga gahunda mu bihugu byabo mu bigendanye n'iterambere. Ikindi turamutse dufasha Afurika twese nk'ibihugu bya Afurika tukaba ko idolari tutarishaka mu bihugu byacu byatuma tugira ifaranga rihuriweho byatuma buri gihugu cyose gishobora kugirana imishyikirano n'ikindi mu bigendanye n'iterambere mu bigendanye n'ubuhahirane n'ubukungu kuko ibintu bigorana ni ugufata icyemezo. Ikindi natwe dushobora kuba twakikorera ibikoresho by'ikoranabuhanga biva mu mabuye ducukura za gategereti zivamo za batiri n'ibindi bitandukanye by'ikoresho by'ikoranabuhanga mu gihe dushaka ibikoresho nk'ibyo tukajya kubitumiza mu mahanga twashaka guteranya tukajya kuzana ibintu mu Bushinwa tukiteranyiriza ino ariko natwe dufashe umwanzuro wo twakiteranyiriza ibyo byacu tukabikora mu bigendanye n'amabuye ducukura. Mbona ko Afurika aribwo yatera imbere kuruta uko twahora duteze ku Banyaburayi cyangwa se Aziya Amerika n'ahandi kuko nk'iyo nama ubwayo ni ukuza batuza no duhenda abana batubwira inyungu dufite muri ibyo bihugu byateye imbere byakize kandi kumva ahubwo bashaka kugira ngo badukuremo ibyacu nk'amabuye y'agaciro baze basahure ubutunzi ibintu by'ibiribwa. Yembo nawe uko ikiza ari uko abayobozi ba Afurika bose bahurira hamwe niko gye mbibona hanyuma bagafata icyemezo bakagira bimwe na bimwe byirukana byabagashaka buhake.
Ndabashimiye cyane yari Emmanuel Adute akamari mu Rwanda. Umushinga naheze no nicaye nzimwo mwishura mwo mubona gute icyimvu yashikije Emmanuel.
Imbere yo kwishura cyangwa cyo gushigikira umushinga wa Emmanuel byashikirije nagira mbanze ngaruke gato ku kibazo gikomeye kandi kiduhanze twebwe ubwa mbere na mbere Abarundi Abanyarwanda Abanyekongo ubwa mbere na mbere ni twebwe benegihugu rero bene Burundi bene Rwanda bene Kongo ikibazo kiduhanze gikomeye kirakomeje. Hanyuma rero hariho ukuntu tucita kutariko ikibazo cy'umutekano muri kajya karere dusangiye hajya tuba twese nuko ubu muri iki gihe bavuga bati twebwe tubona ko iki kibazo ari kibazo cy'aba cy'ubwoko hariho abo bantu bavuga gutyo ngo ni kibazo ngo cy'abahima ngo n'abahutu abo nibo biranduzi byaranduye isi abo nibo bari kubarakora marorerwa icyo ni kibazo uko kuntu babona ya kibazo cy'i Kongo siko kimeze ikibazo cy'i Kongo gifatiye imizi kifite imizi ya kure ku basokuruza bacu karya karere imbere y'umuzo w'abanyamahanga cyari kidukwiye cyari kitubumbye twese ego niko abami ibihugu byararwanye intambara isanzwe ariko intambara yo guhora ubwoko oya barapfa urubibe barapfa abageni barapfa ibi n'ibi bakarwana ariko kugira ngo bavuge bati ubu n'abahutu bo mu Rwanda ariko barwana n'abatutsi bo mu Rwanda cyangwa abatutsi bo mu Burundi ariko barwana n'abatutsi bo n'abahutu bo mu Burundi cyangwa abanyekongo ariko bararwanya ngo abahima ibyo ni bishashi kandi tutabyirinze wa muntu tongere wa muntu watse uwo muriro wa muntu wewe uri kuravuga mwe n'ibyo ibi nibyo byatuye uburaya kuri Hitler nibyo byatuye Namibia kuri ku ntwaro ya Ekidagi mu gihe ubutumwa n'amajyana 1993 nibyo byaturiye Armenia mu gihe ubutumwa n'amajyana 1915 nibyo byaturiye u Rwanda muri 1994 nibyo bigira bisubiye ngo n'abahutu n'abatutsi cyangwa abahutu n'abahindu icyo kintu kizemwo kandi abanyamahanga basiduha ndabizi ko harimo iragi ryawe ariko hari hageze ko dukurikiza imico yacu y'abasokuru byo narumvirije umukuru w'igihugu cya Kenya umushingantahe w'abashingantahe
mu bice kumeya yange
avuga ati Perezida Tshisekedi wenyine yaremeye imbere yacu imbere ya twese avuga ati yewe bemeye bemeza ko M23 M23 ari abanyekongo s'abanyarwanda rero ko yavuze Ruto s'abanyarwanda rero s'abatutsi ariko barwana n'abahutu oya s'abatutsi s'abahima ariko barwana n'abahutu oya n'abanyekongo b'abatutsi bariko barwanira agateka kabo iryo jambo Ruto yavuze kandi sesangura murabe mu buzima bwacu bwose kuva kuri basokuruza imyaka ibihumbi birenga 30
yego mu bice ku mayange tugaruka kuri cya cyumviro cya Emmanuel
maze rero izo mpunzi ziriko zirahunga mu by'ukuri nuko tutariko turatorera tutariko turabona ikibazo uko kiri turiko turagica iruhande tucita ukutariko umaze kwita indwara ukutariko umaze kwita ukutariko uba uriko waja mu nzira y'ugutanga umuti atariwo
yego muri make kwera tubandanye mwo icyumviro cha Emmanuel kavuga ko ibihugu byo muri Afrika bibikwiye gufata ivyemezo bigakoresha amatungo kama bifise kugira ngo bishobore guhingura ibintu bishobora kuvamwo nk'ubuhinga bwa none aho kuzera kubuhinga bukorewe hanze baza bagatwara ubwo butare mu nyuma bakabigurisha ibivuyemo ku biciro biri hejuru. Yari karavuga ko hakenewe ko ibihugu byo muri Afrika bifata ingingo ingamba zo gushira ku ruhande ibyo byimviro byabo yise bagashaka buhake nibaza ko ari nk'abakoloni muri make mwo kivuga gwi
ndayinagira nkenguruke subire kabiri gatatu gukenurukira Emmanuel. Emmanuel yatu icyo kintu icyo jambo yashikirije ni by'ukuri bushimi kandi yewe biragaragara wewe uri umunyafrika wewe uri nyene igihugu wewe urongoye bene igihugu bigirishe subiramwo babwira uti akazoza kanyu ni mwebwe kari mu minwe yanyu kari mu minwe y'umunyamahanga uwo ari we wese nyabura nyabura abanyafurika nibiyegeranye maze bakoreshe ubuhinga bafite bakoreshe itunga bafite bonyene bonyene bahingure ibyo bashora bakibikura mu kuzimu atana kamwe bongeye ko oya maze bakire ubwo butare bwabo babanze babuhingure baze bashorere mu mahanga inzahabu ikigurishwa yuzuye yujuje kandi ifite agaciro kari hejuru cyane. Twebwe Manuel abivuze neza mengano mwigisha muri kaminuza ya Minonje avuze ati twebwe dushora mu by'ukuri utwacu nk'uko twavuye mu kuzimu ntakiba bifite agaciro gatoya ubusa ntakavamo ariko abandi bakuramo inyungu itagira uko ingana bigatuma batera imbere. U Rwanda raba nama ndabivuga mu myaka 30 aho u Rwanda rugeze kubera ko bakurikije icyo kiyumviro cya Manuel.
Murakoze
ibintu bamaze gushora mu mahanga bihinguye ndabibona ino muri Canada bihinguye ipiripiri ihinguye ntibapfa kwishora gutyo oya bashora imaze guhingurwa ishishiriye neza icyayi utwo tuntu duto duto ariko bakunguka inyungu ikomeye abahu Rwanda bugeze mu itunga nta peteroli ntaki ayo mabuye bavuga ava hariya mu by'ukuri utuntu dukeye ubusa ugereranije naho u Rwanda ruteje.
Murakoze
kuyungurura gucekera ibintu byose itunga ryose ari ubutare ari ibirimwa ari amafi ari icyayi ibintu byose bakabihingura ku buryo muri ibihugu by'Iburaya ubu basigaye birukira.
Murakoze
cyakozwe mu Rwanda
ndabashimiye
abo Rwanda ruteye
ndabashimiye
kajya gahugu gato ubusa bwusa babita Singapore y'Afurika
ndabashimiye
iyi nzira rero Afurika yose igeze gufasha ngiye umuco ngiye iki cyiyumviro cyiza bagize kandi nibambuye kure murabizi ya mahoro.
Murakoze Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu kiganiro muri sanga turiko turavuga ku nama iherutse kuba iy'abashikiranganje bajejwe ikigega n'abakuru b'amabanki makuru b'ibihugu bigize umugwi G20 yabereye muri Afrika y'Epfo ikaba yarangiye mu mpera z'ukwezi kurangiye badashoboye gushika kumvikana ku itangazo ryasozera iyo nama. Ndi kumwe n'abatumire umushingantahe Zeno Nicayinzi umuhinga mpanuza jambo ku bibazo byerekeye politike n'ubutunzi ari mu gisagara cha Toronto muri Canada na Onesfor Minana kurikiranira hafi byerekeye politike ari mu gisagara cha Durban muri Afrika y'Epfo. Ndashaka imbere yuko mbaza Egide murantunga mbaza Onesfor tuvise Egide ku murongo uratwumva Egide?
Ndabumva.
Eje turi he?
De mu Rwanda mu majyaruguru y'igihugu.
Ufite ikibazo ubaza batumire icyumvire shikiriza ubushikirize?
Mfite ikibazo.
Mu kibaze?
Nabaza batumirwa. Ni ese ko Afurika ibihugu bijya mbega inama zikunda kubera muri Afurika ni ukubera iki zirava ariko kugira ngo imyanzuro ije mu bikogwa dusanga ari ibintu bikomeye nkatwe babaturage kuko inama zose ziba usanga kugira ngo umwanzuro wabafashe gushyirwa mu bikogwa bigoye.
Narangije?
Yego.
Murakoze ndabashimiye.
Yego namwe murakoze.
Onesfor minani mwo mwishura Egide.
Urakoze cyane rwose ku kibazo Egide ashikirije. Yego nkuko ya abazize ati inama zirabera ku mugabane wa Afrika ariko kugira ngo hafatwe ingingo zafashwe zigende zikurikizwa ugasanga ni ibintu byoroshye cyane hanyuma abanyafurika bato bato ku rugero ruciriritse ugasanga ingaruka nibo zigenda zigarukako. Ego uko abivuze niko biri kuko niko kenshi bigenda byibonekeza na ninacho gituma mu hagati muri kiganiro twagiye tuvuga dusaba abanyafurika na cyane cyane indongozi muri kino birongoye ibihugu bya Afurika ko bagomba kwitaho cyane cyane ibibazo bya Afurika bakakora ari nk'abanyafurika kuko ibyo ashikirize ibyo abazize nibyo bibonekeza cyane rwose aho inama ziba ugasanga ingingo zafashwe n'ingingo zigenda zikurikiza kubera na cyane cyane indongozi usanga iyo ziguye bo bibonekana yuko inama bazifata ko ruzize iwabo utamenga ntibaserukira abanyafurika rero twege mu mwihezo wacu icyo gituma tuguma duhamagarira abanye politike na cyane cyane indongozi muri politike n'abarongoye ibihugu bya Afurika kwama bashyira umwitwarariko na cyane cyane ku iterambere rya Afurika ugiye kuraba nke muri iyi nama nyine iheruka kubera muri Afurika y'Epfo umukuru w'igihugu cya Afurika y'Epfo yaragarutse ku kuntu Afurika bagomba kwigira hamwe bagashyira imbere cyane cyane icyo bita innovation mu kuvuga mu kwiyungira mu gushyira imbere ubuhinga ha Afurika igomba gukora ibintu byayo bakaguriza amahinguriro yaba amahinguriro akora ibintu by'ubuhinga haza ordinateri amatelefone imiduga byose bigahingurirwa ku mugabane wa Afurika kugira ngo bishobore kuzana ubuzi byinshi muri Afurika kugira ngo n'ibintu bishobore kuzimbuka ibyo bica bituma ubukene bugabanuka kubera abanyafurika ibintu biba bituzimba kandi dusanze dufite amikoro mato nubwo bigenda bigorana mugabo ako karamo karumvikana barakumva kuko ugiye kuraba mu nama zagiye ziraba zabaye muri inama mu byagiye bishyirirwa icyo kibazo barakigarutse ko na cyane cyane n'abanyafurika y'epfo baserukira imigango yabo icyo kibazo barakigarutse ko yuko Afurika ikwiye gufata hanini hanini ibibazo byayo ikabishyira mu ntoki no guteza imbere amahinguriro muri cyane cyane ni byo guhingura imiti nk'ubu Amerika yagabanuye imfashanyo yayo itanga yatanga muri Nations Unies yatanga mu gisata cy'ubuvuzi bakabona yuko muri Afurika bakwiye gushyira imbere umugambi wo kugira ngo icyo gisata gitere imbere cyane rwose kugira ngo imiti ntizimba cyane rwose ubuvuzi butere imbere ku mugabane wa Afurika.
Yego.
Icyo kibazo ni inkoramutima nk'uko kibazije ariko kigenda kigaruka mu manama menshi agenda bava muri Afurika tukaba twizeye yuko indongozi za Afurika nazo zikwiye kwikubita gato icyo kibazo bakakiranira hasi.
Nashaka ndababaze kandi ku rwego rw'abakuru b'ibihugu b'umugwi G20 inama yabo izoba mu kwezi kw'12 niba ntihenze ngaho muri Afurika y'Epfo aho Afurika y'Epfo izoceshikiriza ubuyobozi bw'uwo mugwi yari sanswe ariyo ifise ibushikiriza Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwavuze ko icizere bari bafise bafatiye ku nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega batashoboye kumvikana no kwitangaza risozera inama bakoze kubijanye na kugwego rw'abakuru b'ibihugu hari icizere abanyepolitike ngaho bafise n'abanyagihugu canke gisa n'icagabanutse bafatiye ku iri nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega bo mu G7
icyizere cy'icyitsi cyane rwose kuko uraze ukuntu inama yatanguye nuko yaheze kuko abafite uruhara runini cyane cyane nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika zaramaze kwerekana aho zihagaze ziramavuga yuko mu gihe Afurika y'Epfo ariyo izoba yo igihagarariye cyangwa izoba ihagarariye kumbure ni muri kazoza
umugwa je 20 ni je 20 ni je 20
umugwa je 20 sorry simuranonge umugwa je 20 ko America itazokwitaba ize biganiro bica bibonekana yuko ingaruka mbi cyane nziti zizozo zigumaho kuri ubwo nk'abanye politike bo muri Afrika y'Epfo benshi barerekana yuko menga icyo nama na kamaro ikimaze ariko inama ibikorwa mbibaza ko bizobandanya kandi izoba n'abandi bakuru b'ibihugu bazoyitaba hanini nuko nk'abazoba baserukiye umuryango w'ubumwe bwa Afurika hanini bokongera bakagaruka kubazo bayitaze bagashikiriza neza na neza cyane ku bintu bijyanye n'ihindagurika ibihema cyane ihindagurika ry'ibihe riko rigira ingaruka mbi ikomeye cyane rwose ku isi na cyane cyane Afurika muri rusange kubera dufite amikoro make yo kugira ngo twirinde ibiza bituma n'ihindagurika ry'ibihe aho imvura igwa ikagwa ari nyinshi iyo izuba ryaje ikaka ari ryinshi bigatuma haba ingaruka mbi ku bidukikije no ku bantu rero twebwe tubandanya duhamagarira akamo ku ndongozi za Afurika ko icyo kibazo nubwo ari ikibazo kiraba umubumbe kiraba isi yose muri rusange ariko natwe muri Afurika tugomba kugifata mu minwe tugakoresha ubutunzi n'uburyo dufite tukabufata neza tukabucunga neza kugira ngo bugire icyo butumariye nk'uko mwarimu bazije byamaze kwerekana yuko kubera Amerika ariyo yarifite uruhagarara runini muri uwo mugambi isa niyo imaze gukuramo karenge mu bice byinshi bitandukanye byamaze kwerekana yuko icyizere cy'icyinshi umusaruro wagomba kuva muri iyo nama na cyane cyane kuri ino kiringo iyi nama yarigeze
hasigaye akanya gatoyi cyane umushinganeze none nicyanzi hari ijambo rya nyuma ikicimviro cya nyuma mwoshikiriza mu majambo make cyane
yego cyane Fidel yewe ku bwanjye ikibazo nyamukuru kiri mu minwe yacu abanyafurika ikibazo cya Afurika kiri mu minwe y'abategetsi ba Afurika abategetsi ba Afurika benshi ibyo bituragishinga ntibarimo bari mu bindi byabo iyo niyo ndwara mbi ya mbere kandi abanyamahanga ntitubatunga urutoke tubanze twitunga urutoke twebwe nyine dutunga urutoke abaturongoye muri Afurika bihugu 50 nari ingahe tubaze dutunga urutoke abo nibo kibazo ikuru
ariyo
tuzingamitse uburyo buriho abakozi bariho abanyabwenge bariho ariko Afurika muri rusange irabuze indongozi
ndabashimiye cyane murakoze abatumire yari umushinganahaze none cyahinze umuhinga mpanuzi wa jambo ku bibazo byerekeye politike n'ubutunzi ari mu gisagara cya Toronto mu gihugu cya Canada na Onesfor Minani akurikiranira hafi byerekeye politike ari mu gisagara cya Durban muri Afrika y'Epfo twariko turavuga ku nama y'abashikiranganje bajejwe ikigega bo mu G20 iherutse kubera muri Afrika y'Epfo aho batashoboye kumvikana ku itangazo ryayisozereye ningaruka bishobora kugira cyane cyane ku mugabane wa Afrika. Shimire abatumire n'shimire namwe mwese mwashoboye gukurikirana ikiganiro. Abahamagaye bagashikiza ibibazo bakabaza ibibazo bagashikiza n'ibyimviro namwe mwese mukunda Radio Juvida America. Ndabatumye kubandanya mudukurikirana mu biganiro bidacu biri imbere kuri radio yanyu Juvida America mukurindira mwese mugira ibihe byiza.